Imwumva ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwirwe neza nshuti mwese muduteza amatwi, ni Edirwema ubasuhuza kandi bayikaze makuru yacu yo kuri isaha. Amakuru tubagezaho turi mu ngo zacu kubera ingamba zo gukumira no kwirinda ikwirakwizwa ry'icyorezo cya virusi ya corona. Mu Rwanda haravugwa urupfu rw'umugabo wishwe arashwe n'igisirikare cya leta. Ubutegetsi buvuga ko uwo mugabo utamenyekanye umwirondoro we yageragezaga kwinjira mu Rwanda avuye muri Congo.
Nibyo hari umuturage warashwe anyuze mu kibaya hafi mu masaha yine n'igice z'ijoro ava mu gihugu cya Congo. Mu by'ukuri ni kibaya gikunda gukoreshwamo n'abantu bakunda guhungabanya umutekano w'igihugu cyacu. Rero ku rwego rwo kwirinda umutekano wo gukumira ibyahungabanya umutekano w'abaturage yarashwe koko.
Ubu ni Bwana Nsabimana Mvano Etienne, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Busasamana mu karere ka Rubavu mu Rwanda. Muri aya makuru turagaruka no ku myiteguro y'irahira rya perezida watowe w'u Burundi General Evariste Ndayishimiye, tunavuge ku myanzuro mishya yo gufungura bimwe mu bikorwa byari byarahagaze kubera gahunda yaguma mu rugo mu Rwanda. Reka makuru yo kuri saa tuyahere kwavugwa hirya no hino ku isi. Muri Guinea-Bissau hafi 90% ry'abakora mu rwego rw'ubuzima bamaze kwandura virusi ya corona. Ni inkuru tugezwaho na mugenzi wacu Eugenia Mukankusi.
Inzego z'ubuvuzi muri icyo gihugu ntizorohewe mu guhagarika ikwirakwira ry'icyorezo cya virusi ya corona kimaze kwanduza abantu 1,400, abandi 15 bahitanwe na COVID-19 iterwa n'iyo virusi. Abayobozi bashinzwe ubuzima batanze impuruza ku birebana n'ibura ry'umwuka wo gufashisha abarwayi guhumeka. Ibyumba by'ibitaro bikuru bitatu mu gihugu ubu byuzuye abarwayi ba COVID-19 kandi serivisi z'ubuvuzi ziragenda zimera nabi, nk'uko Joanna Cortez, impuguke y'ishami ry'umuryango w'abibumbye yita ku buzima OMS muri Guinea-Bissau, yabivuze mu nama yasuzumaga icyo kibazo. Iyo mpuguke Cortez yasobanuye ko abakozi b'umuvuzi 176 muri Guinea-Bissau babonetseho virusi ya corona. Abo bagize 9% by'abakozi bose bo mu buvuzi babarirwa mu 2,000. Tumane Bade uyoboye komisiyo yashyiriweho COVID-19 ihuriweho na za minisiteri zitandukanye avuga ko abakozi bo mu buvuzi bashobora kwandura mu buryo bworoshye bitewe no kutagira ibikoresho biboneye byo kubarinda.
Korea ya Ruguru yatangaje ko igiye kohereza abasirikare ku mipaka ihuza na Korea y'Epfo. Thomas Kamirindi adufitiye inkuru irambuye.
Ibiro by'umugaba mukuru w'ingabo za Korea ya Ruguru bivuga ko abasirikari babo bagomba kwigarurira ahantu habiri: ahantu y'ikigo kinini cyane cy'inganda cya Kaesong n'ahubatse amahoteli ku cyitwa umusozi wa Diama. Hombi hubakishijwe amafaranga ya Korea y'Epfo ku mupaka, ariko ku butaka bwa Korea ya Ruguru bombi bakahakorera, ariko hamaze igihe hafunze kubera amakimbirane hagati y'ibihugu byombi. Usibye kwigarurira ahantu habiri, Korea ya Ruguru ivuga ko igiye kubaka ibirindiro bya gisirikari by'abazamu bihoraho no kongera gukoresha imyitozo ikomeye ya gisirikari ku mipaka, imyitozo irimo na za misile. Korea y'Epfo yashubije ko Korea ya Ruguru igomba kwirengera ingaruka z'ibikorwa byayo, ivuga ko igisirikari cyayo kiteguye bihagije. Perezida wa Korea y'Epfo Moon Jae-in yashatse kandi kohereza intumwa zo mu rwego rwo hejuru i Pyongyang, ariko Korea ya Ruguru yabyanze. Korea zombi zarwanye intambara ikaze cyane kuva mu 1950 kugera mu 1953. Usibye amasezerano yo guhagarika imirwano, nta masezerano yo guhagarika intambara burundu bigeze bageraho kugera n'ubu, bivuze ko bakiri mu ntambara.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika yemera ko igifite ibibazo bishingiye ku burenganzira bwa muntu, ariko igasaba n'ibindi bihugu nabyo kwireba hanyuma bigakorera mucyo kugira ngo byerekane ibyo bibazo binabishakire ibisubizo. Ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Fidel Niyongabo.
Ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU i Geneve, Andrew Bremberg, yatangaje uno munsi wa gatatu ko igihugu ciwe gihanganye n'ibibazo bijanye n'ikumira rifatiye ku ibara ry'urukoba hamwe n'ivyerekeye gutunganya gushasha inzego z'igipolisi. N'inyuma y'iyicwa ry'umunyamerika w'umwirabure George Floyd ari mu minwe y'igipolisi. Yamara Andrew Bremberg avuga ko ibindi bihugu byotegerezwa navyo nyene kwerekana gukorera mu muco nk'igihugu ciwe. Yasohoye iryo tangazo amasaha make imbere y'uko byari bitegekanijwe ku rwego rwa ONU rujejwe agateka ka muntu gugurura ibiganiro byihutirwa ku kibazo c'ikumira rifatiye ku ibara ry'urukoba hamwe n'inguvu z'umurengera zikoreshwa n'igipolisi kubaba bari mu myerekano. Ibiganiro kuri ivyo bibazo vyasabwe n'ibihugu vyo muri Afrika. Ambassador Bremberg avuga ko Amerika nk'igihugu cafashe iya mbere kubijanye no gushira imbere ibijanye n'agateka ka muntu isaba amareta y'ibihugu byose byo kwisi kwerekana gukorera mu muco nk'uko yo n'ibindi bihugu bigendera kuri demokrasi bikorana bibigenza. Amenyesha ko ibibazo bitabuze muri Amerika, akasaba ko ingingo iyo ariyo yose yofatwa no rwego rwa ONU rujejwe agateka ka muntu ku bibazo vy'ikumira rifatiye ku ibara ry'urukoba n'inyifato y'igipolisi yoba yerekeye n'ibindi bihugu aho ivyo bibazo vyigaragaza.
Barakoze bagenzi bacu batugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko imwumva ari Radio Ijwi ry'Amerika, twumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22, naho ku rubuga rwa internet mwatwumvira kuri www.radio.vw.com. Mukanya na makuru avugwa mu karere. Aya makuru tuyahere mu Rwanda, aho igisirikare cyarashe kikica umuntu wageragezaga kwinjira mu Rwanda avuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu mugabo utamenyekanye imyirondoro yahise ashyingurwa n'ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Claude Ganza Munyamagana.
Mu ijoro ryo kuwa mbere rishyiri uyu wa kabiri nibwo abasirikare b'u Rwanda barinda umupaka mu kibaya gihuza u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo giherereye mu kagari ka Bugeshi mu murenge wa Busasamana barashe bica umuntu wageragezaga kwinjira mu Rwanda anyuze mu nzira zitemewe. Amakuru y'Ijwi ry'Amerika ikesha inzego z'ibanze n'abamwe mu baturage bahegereye avuga ko uyu muntu warashwe ari igitsina gabo, ariko atashoboye kumenyekana niba ari umunyarwanda cyangwa umunyekongo cyangwa n'icyamugenzaga. Cyakora babonye umurambo we bavuga ko yari yambaye ubucocero aboneka nk'umuntu watindahaye cyangwa umaze igihe yibera mu mashyamba. Nyuma y'uko inzego zishinzwe umutekano n'ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu bashakishije amakuru bagira ngo barebe ko uyu nyakwigendera yamenyekana agashyingurwa n'umuryango we, amakuru avuga ko nta wigeze amumenya, bityo ubuyobozi bw'akarere butegeka ko ahita ashyingurwa. Birakorwa ahashyira umugoroba wo kuri uyu wa kabiri ubwo twageraga hafi y'aho nyakwigendera yarasiwe twasanze yamaze gushyingurwa. Mu kiganiro umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Busasamana bwana Nsabimana Mvano Etienne yaduhaye yemeje iraswa ry'uyu mugabo.
Nibyo, hari umuturage warashwe anyuze mu kibaya hafi mu masaha yine n'igice z'ijoro ava mu gihugu cya Kongo. Mu by'ukuri ni ikibaya gikunda gukoreshwamo n'abantu bakunda guhungabanya umutekano w'igihugu cyacu. Rero ku rwego rwo kwirinda umutekano wo gukumira ibyahungabanya umutekano w'abaturage yarashwe koko. Yarashwe gusa amakuru twatabashije guhuza nuko atamenyekanye, yaba ari mu ruhande rw'abaturage ndetse n'ubuyobozi bitwabashije kumenya umuturage uwariwe ahavuka naho akomoka.
Inzego zibanze n'iz'umutekano mu bihe bitandukanye zakunze gutanga umuburo zihanangiriza abatuye n'abagenda mu karere ka Rubavu kwirinda guca mu nzira zitemewe by'umwihariko mu masaha y'ijoro, zivuga ko gutandukanya umwanzi n'umuturage usanzwe bitakoroha kuko muri aka gace ari naho akenshi abahungabanya umutekano w'u Rwanda bagerageza kwinjira banyuze. Ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu buvuga ko muri ibi bihe yose n'u Rwanda by'umwihariko bakomeje gukura ibishoboka ngo bakumire ikwirakwira ry'icyorezo cya virusi ya corona, abaturage bakwiye kurushaho kwitwararika.
Nabwo butumwa umuyobozi w'akarere yabashije kuganiriza abaturage ni ukongera kubibutsa ko nimba hari abaturage bari muri Kongo bifuza gutahuka muri ibi bihe n'ubundi bakoresha inzira zizwi y'imipaka yaba ari Kabuhanga, yaba ari Grand Barrier cyangwa Petite Barrier, ibyo bakomeje kubikangurirwa ko inzira zose zapanya mu by'ukuri wayirahira kuzinyuramo yabagamije kuzanira abaturage kandi abavandimwe iki cyorezo ntago mu by'ukuri yaba ari ibintu byiza. Ni umurongo twafashe rero kandi dukomeza gukangurira abaturage.
Mu ijoro ryo ku itariki 7 rishyiri ya 8 z'ukwezi gushize nabwo muri iki kibaya harasiwe abanyarwanda babiri bahita bapfa, bivugwa ko bageragezaga kwinjiza urumogi rukaba kabiro 70 mu gihugu. Nubwo uyu muturage warashwe atamenyekanye inkomoko n'imyirondoro bye, hari bamwe mu banyarwanda ifungwa ry'imipaka ryasanze mu mujyi wa Goma bagwije Ijwi ry'Amerika ko batinye gutaha kubera amakuru bahabwa yuko abasoje akato bafungwa amezi atandatu, ingingo ishobora gusobanura impamvu bafatirwa mu nzira zitemewe bakomeza kuba benshi.
tujya kuri Grand Barrier tu abantu bakadutera ubwoba ngo nitugerayo baratujyana mu kato by'umweru bibiri nyuma y'umweru bibiri ngadufunge nga mesi atandatu
hari abandi ujya ubona nabo batinye kuza
ni benshi cyane ni benshi abonsi barengana 50 abasore hari abagabo hari abamama hari abakobwa ngeri zose zirahari
none se bose ni ugutinya ngo bazafungwa gusa cyangwa n'ukwanga kujya kumara iyo minsi 14 bategereje none se ayo makuru umwe wayabwiwe nande ko babafunga
hari aba baturutse bajya batanga imizigo igoma bahise cyane kuri Grand Barrier
amabwiriza ya guverinoma y'u Rwanda avuga ko abanyarwanda bari hanze bose bemerewe gutaha bagashyirwa mu kato cy'iminsi 14 abasanganywe ubwandu bwa virusi ya korona bakavurwa naho abo bigaragaye ko ari bazima bagataha ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu buherutse kubwira ijwi rya Amerika ko abafashwe baciye mu nzira zitemewe aribo bashobora gukurikiranwa ibyaha bijyanye no gusohoka no kwinjira mu gihugu binyuranyije n'amategeko Gilbert Habyarimana ayobora aka karere
baciye mu nzira zitemewe abo bakaba bagomba gukurikiranwaho icyaha cyo kunyura mu nzira zitemewe irigo crossing kugira ngo babiryozwe n'amategeko bazahabwe n'ibihano bijyanye nabyo
ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu busaba abaturage kwigira ku bagiye bicwa bagerageza guca mu nzira zitemewe bityo bakabicikaho busaba kandi kugira uruhare mu kwicungira umutekano no kugira amakenga kuri buri wese winjira n'usohoka mu mudugudu mu buryo butazwi Claude Ganza Munyamagana mu burengerazuba bw'u Rwanda ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika
umurwa mukuru wa politike w'u Burundi Gitega uri mu myiteguro yo kwakira imihango yo kurahiza perezida mushya watowe General Evariste Ndayishimiye umutekano muri uwo mujyi wakajijwe imihanda nayo irimo gusigwa amarangi umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Eloge Wirikaneza aratubwira byinshi kuri iyi nkuru
Kumugwa mukuru wa politiki Gitega hagati na hagati mu gihugu cy'u Burundi bikorwa byo gutunganya kubaka ubwugamo bw'iteka hamwe n'ubugira neza kurusha ikibuga cyitiriwe ingoma kiri ku mugwa mukuru w'intara birakomeza nk'uko bamwe mu banyagihugu bahaba babibwijwe rya Amerika bamwe mu bakoze ibiro byo mukuru w'igihugu niwe wabihagarariye mu gisagara hagati abanyagihugu baganiriye n'ijwi rya Amerika batubwiye ko ubu abakozi basiga amabarabara makuru makuru bahindika ibiri abafite amaduka n'inyubakwa nabo hafi y'ayo mabarabara bategetswe gusiga impome akarangi gashasha ibi byanemejwe kandi na bamwe mu bamenyesha makuru bakorera canke babaho ku mugwa mukuru wa politike umutekano kandi nawo wongerejwe muri iyo ntara yakiriye ku nshuro ya mbere muri kahise y'igihugu ibirori byo kurahiza umukuru w'igihugu anasanzwe ari yavukamwo haba hukibuka chitiri wingoma choki mwena mwindi bivanza haba polisi basanzwe wa uchungera ubi yongere yeko haba sirikai na haba polisi wamu isatabije jwa uchungera inzego za retari na haba wavamu wa uchungera umukuru w'igihugu bamwe mu batumire nabo bavuganye n'ijwi rya Amerika bemeje ko ibitigiri vy'abahora bitaba be n'ivyo birori vyagabanijwe bibaza ko vyo vyatumwe n'ibihise rimwe vyo kwirinda ihererekana hamwe no kwanduzanya umugera w'ikiza cha corona abadandazana cyane cyane bari mu gisata cya kiringenzi nk'amahoteli hamwe n'uburiro bamenyesha ko muri iyi minsi bahatore ya koyoko kubera haguma hanyuragiranwa abantu benshi abandi banyagihugu nabo bibaza ko umukuru w'igihugu mushasha agiye guteza imbere kurusha intara ya Gitega ari nayo avukamwo radio na televiziyo vy'igihugu yarubungitse amenyesha makuru bazotangaza ikibiriraho irahira rya president mushasha Evariste Ndayishimiye azwi cyane ku izina rya General Neva abaye umukuru w'igihugu wa 90 arongoye u Burundi Nwagatatarwe ku ntebe ya president biciye mu nzira y'amatora abandi bose kiratsenya kwigendera Pierre Nkunziza na Melchior Ndadaye yishwe mu 1993 inyuma y'amezi atatu gusa atowe n'abanyagihugu bagiye ku butegetsi biciye mu zindi nzira zibiri ugoherika ku butegetsi n'intwaro mfata kibanza Ndayishimiye nabaye kandi umukuru w'igihugu wagira kabiri asamamuko mu ntara ya Gitega inyuma Sylvestre Ntibantunganya yarongoye u Burundi kuva ku itariki ya gatandatu ukwezi kwa kane 1994 kugeza kwa 2025 ukwezi kw'indwi 1996 imbere y'ugukomborwa na Major Pierre Buyoya Eloge Wirikaneza Juge America
Kuri uyu wa kabiri leta y'u Rwanda yongeye gushyiraho ingamba nshya zidasanzwe ziri mu mugambi wo kwirinda icyorezo cya virusi ya corona uko bigaragara hari ibisha byinshi biboneka ko bigiye gukomorerwa mu mugambi wo koroshya ingamba zariho ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Eric Bagirubusa uri Kigali mu Rwanda
uhereye kuri serivisi zemerewe gukora mu bishya habonekamo ko ubukerarugendo bwo mu gihugu n'ubukerarugendo mpuzamahanga ku bashyitsi baje mu ndege zihariye charter flights baba abantu ku giti cyabo cyangwa se baba baje mu matsinda bwemewe Inama y'abaminisitiri ikavuga ko amabwiriza arambuye kuri ingingo azashyirwa hagaragara n'urwego rw'igihugu rushinzwe iterambere RDB. Tukiri kuri ingingo igihugu cy'urugendo bwabona babugana bishobora kuzahurura urwego kuko mu bihe bitandukanye kuva icyorezo COVID-19 cyaduka ku butaka bw'u Rwanda hakunze kumvikana izahara ry'ubukungu bushingiye ku bukerarugendo. Mu bindi bishya biboneka mu ngamba cyazashyizweho n'inama y'abaminisitiri idasanzwe harimo ko hoteli zizakomeza gukora ariko noneho zemereye kwakira inama banyirazo n'abazigana bubahiriza amabwiriza yo kwirinda icyorezo COVID-19. Inama y'abaminisitiri ishishikariza za hoteli kandi kugira uruhare mu bukerarugendo bw'imbere mu gihugu. Kuri iyi ngingo nabwo kuva icyorezo COVID-19 cyaduka ku butaka bw'u Rwanda amahoteli menshi yarafunze ndetse yirukana bayakoreraga kuko ngo ntacyo yarakinjiza. Bishoboka ko nanone igihe haboneka abayagana wahaba ubaye umwanya mwiza ku bari batakaje imirimo ndetse na ba nyiri amahoteli bashobora kugira icyo binjiza. Iyi nama y'abaminisitiri idasanzwe ibaye mu gihe hasaga na hari igihirahiro kubatwara abagenzi kuri moto ndetse n'abagenzi bazikoresha muri ibi bihe ubwandu bushya bwa COVID-19 bukomeje kwiyongera. Byakekwaga ko abamotari bari busubizwe muri gahunda ya guma mu rugo, ariko inama y'abaminisitiri yemeje ko moto zizakomeza gutwara abagenzi uretse mu turere twa Rusizi na Rubavu hashingiwe ku isesengura ryakozwe n'inzego z'ubuzima muri utwo turere twombi turi mu kato. Yasabye abatwara abagenzi kuri moto kubahiriza amabwiriza y'isuku kandi bakambara udupfukamunwa igihe cyose. Ni nacyo kimwe ku ngendo hagati y'intara zitandukanye cyangwa se intara n'umujyi wa Kigali zemere gukomeza, ariko kujya mu turere twa Rusizi na Rubavu birabujijwe. Gusa Makanyage muri bicuruzwa yo yemereye kugenda mu turere twose tw'igihugu. Ikindi gishya kigaragara mu ngamba cy'inama y'abaminisitiri harimo ko imihango yo gushyingirwa mu nsengero yemewe noneho ariko ikitabirwa n'abatarenze 30. Aha Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu niyo izatanga amabwiriza arambuye kuri ingingo. Ku mihango y'idini yo guherekeza cyangwa gusezera ku wapfuye mu nsengero nayo iremewe, gusa nabwo ikitabirwa n'abantu batarenze 30. Nicyo kimwe no ku mihango yo gushyingura itagomba kurenza abantu 30. Mu bishya biboneka muri serivisi zizakomeza gufungwa byemejwe n'inama y'abaminisitiri idasanzwe yateranye ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa gatandatu 2020, insengero zizakomeza gufunga. Inama y'abaminisitiri idasanzwe yashishikarije abanyamadini gukomeza gushyiraho ingamba zo gukumira no kwirinda icyorezo COVID-19 mu rwego rwo kwitegura kuba insengero zafungura mu minsi 15 iri imbere. Inama y'abaminisitiri idasanzwe ikavuga ko gufungurwa kw'insengero byizashingira ku bizava mu bushakashatsi buzakorwa n'inzego z'ubuzima. Ibikorwa by'imikino y'amahirwe kandi bizakomeza gufunga. Inama y'abaminisitiri idasanzwe yakomeje gushimangira ko imipaka izakomeza gufungwa uretse ubwikorezi bw'ibicuruzwa cargo trucks. Yongeye kwibutsa ko abanyarwanda n'abandi bantu basanzwe batuye mu Rwanda bemerewe gutaha ariko bagahita bashyirwa mu kato isolation mu Cyongereza nk'uko amabwiriza y'inzego z'ubuzima biteganya. Yibukije ko abari mu kato biyishyurira serivisi zose bahabwa. Amashuri kandi azakomeza gufungwa kugeza mu kwezi kwa 9 uyu mwaka w'2020. Kuri izi ngamba cyahari hari abanyagihugu bumvikana w'itangazamakuru by'imbere mu gihugu bazishima, abandi basaba ko inzego z'ubutegetsi zabafashiriza mu ngo aho bari cyane mu turere twashyizwe mu kato.
Aba dutura kwenye mwanzo za fatiru na zukabisa nalo yeja Rusizi. Aho buka kwa rembariko ndibo te aliko uzima wala zukaramuka. Aba tabu waki ya nilazakire na nuhondi. Aho buka nane na atushu.
Aba mbuka ufu ya la muri Kongo. Aho kujirango wakumeza baza nungu bugandu wakukwira kweze mwuri wafu. Aba pisa babi wa kumirakiri kare kujirango watatezi chini kiwazo mwuri wafu.
Izi nga ambasha za shizgo ni ina mbawa ministeri za sanzu bitega nijwe ko zizamara iminsi 15 zishyizweho mu gihe bikomeje kugaragara ku bwandu bushya bwa COVID-19 bukomeje kwiyongera umunsi ku wundi. Duteguriye inkuru mu Rwanda habarwaga basaga 600 bamaze kwandura iki cyorezo. Abasaga 330 nabo barakize, naho abandi bari hejuru ya 270 baracyarwaye mu gihe babiri aribo batangazwa n'inzego z'ubuzima ko cyabahitanye. Wagira ubusajwe rya Amerika i Kigali.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku burenganzira bwa muntu ryatangije ibiganiro byihutirwa ku kibazo cy'ivangura rishingiye ku ruhu n'urugomo rudasanzwe polisi ikorera abantu bigaragambya mu mahoro. Ni ibiganiro byasabwe n'ibihugu byo ku mugabane wa Afrika. Ku isonga mu bashinjwa ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mugenzi wacu Fidel Niyongabo yaganiriye na Madame Karine Kaneza Nantulia no Burundi kazi ukora mu ishyirahamwe riharanira uburenganzira bwa muntu ku isi Human Rights Watch yatangiye avuga icyo atekereza ku kuba Afrika yahagurukiye icyo kibazo.
Twavyakiriye neza kuko tumaze iminsi tunabivuga ku ma platform menshi dusaba yuko umwanya ugeze uko ibihugu kandi cyane cyane ibihugu byo muri Afrika bihagurukira icyo kibazo cy'itotezwa ry'agateka kazi na muntu inganda zitarafikira. Nk'uko wabivuze, urupfu rwa George Floyd uracari ko rurakurikizwa n'izindi mpfu, kandi si we wa mbere yaguye mu minwe y'abapolisi. Tukongera tugasaba yuko haba umugwi w'amatohoza wo kwiga icyo kibazo byihuta.
Nibaza ko ari iki coba catumye Afrika ihaguruka icyo kibazo muri kigiye ko nikibazo nkuko mubizi kimaze igihe kirekire kimaze birabure muri Amerika baravuga ko kimaze imyaka 400 kuva kigihugu cha Amerika kigishingwa. Kubera iki byafashe igihe kugira Afrika ibone ko ari kibazo gikomeye kuri abo birabure n'abakomoka bose mu karere ka Afrika?
Twebwe twibaza yuko ari kibazo Afrika isanzwe inzi neza kuko uravye mu minsi iheze uburongoye ishirahamwe rya Afrika Musa Faki yari yanashikirije communique ku byerekeye urupfu. Hariho abantu abirabure benshi ntarenze kudondagura bose mugabo abo dushobora kwibuka ishirahamwe rya Inglisa yo muri Afurika y'Epfo. Abanditsi b'abirabure bose barahagurukiye icyo kibazo, bagihagurukiye iti kubera iki? Imvono mvuga ni nka zitatu. Icya mbere, umunyafurika muri histoire yacu politika yo kuvangura ubwoko bihagaze ubwoko buri hagati y'abera n'abirabure ni kintu twangwaniye kuva kera, ni kintu tuzi, ni kintu bonyine bazi. Twibutse ibya colonization, twibutse Afrika y'Epfo politika ya apartheid, twibutse yuko n'iryo shirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika ryashizweho kurigwanya iyo politike yo kuvangura ubwoko, rigwanya politike ya apartheid. Munyumariza kugwanira n'ihezwa rya colonization y'ibihugu bitari bwaronka kwikukira kwabyo igihe yashigwaho. Nico gituma rero ntagitangaje ko ibihugu byo muri Afrika byugira ijambo rishikirije, kandi bikanaduha uburyo bwo mu kubishima. Twebwe tuvuga tuti ni byiza kwico kibazo kije, kuko uno munsi turiko tuvuga Etats Unis, turiko tuvuga ikibazo ugishingiye kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ejo tuzoshobora kuronka n'uburyo bwo kuzana ibibazo by'abanyafurika nabone birirwa baratotezwa iminsi yose n'abapolisi.
Nicyo nagomba ndababaze madamu, kuba Afurika ihagurukiye iki kibazo cy'icyozwa ry'agateka ka muntu ry'abirabure muri Amerika n'abakomoka muri Afurika bose muri Amerika no mu bindi bihugu biri hanze, naho mu bihugu byo muri Afurika dusanzwe tuzi icyo kibazo gikomeye, bariteguye guhangana n'abazoba bazi icyo kibazo nabo?
Jono uvuga yuko baciteguriye, kuko erega n'ubu ishirahamwe nk'iri ryacu n'amashirahamwe akorera muri Afurika n'abanyafurika bo nyene basanzwe birirwa barabibasigurira. Ndabibutse yuko Union Africaine ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika risanzwe rifise n'ishirahamwe rigwanira agateka kazi na muntu ryitwa Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples. Ivyo bibazo byama biriho bama bafise abanyafurika bagenda bakabipfura. Rero twe tuvuga tuti nkumbure ko habaye esprit d'urgence nkoresheje ijambo ryo mu Gifaransa. Uwo mutima wo guhaguruka n'ingoga na n'ingoga, kandi uwo mutima usanga muri iyo shirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika, usanga muri ibyo bihugu abo ba ofisiyeri baserukira ibihugu byabo Geneve, usanga muri ayo mashirahamwe ya societe civile bose bashoboye kugira icyo bavuga. Twibaza yuko tutazoba tugisubira inyuma. Ejo niyo haza ikibazo cy'abanyafurika bariko baratotezwa ntibazoba bagishobora kurabahinja. Nico twibaza kiri consequence logique.
Ambasade wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Geneve, Andrew Bremberg, yatangaje uno munsi kwa gatatu ko igihugu ciwe gihanganye n'ibyo bibazo ntihakanye icyo kibazo cy'ikumira bifatiye ku ibara ry'urukoba n'ivyerekeye ingufu z'umurengera zikoreshwa n'igipolisi. Ariko we yavuze ngo naho babyemeye ngo bakeneye ko ibindi bihugu ngo byokorera mu muco kisigura ku bibazo nk'ivyo. Kuba ambassadeur yemeye kwico kibazo kihari ni kintu gikomeye,
ni ntango nziza. Mugabo tukongera tukibutsa yuko turavye ibimaze imisi biva mu migwi imwe imwe nkumburi ashigikiye cyane yuko haba ikurikirwa amatohoza kuri iryo totezwa ry'agateka kazi na muntu, cyane cyane ku birabure no kubava ku birabure. Bakunda kuvuga yuko nkumbure atari bo bonyine, icyo rero tukagishira ko tukagishira icyo no kwita amareserve, kuko uno munsi tuko tuvuga umuntu awurukoba wirabuka. Icyo cyo kuvuga yuko baraba n'ahandi ni gerageza ryo gushaka kutaza na nkumbure uwo mugwe cyo turiko turasaba. Bariko bagerageza barashoboka bariko baragerageza kwikura ko iyo responsabilité, bagerageza kuvuga bati mu kugerageza kukwegera ahandi. Icyo rero akaba ari cyo tutemera twebwe.
Yani bivyo nashaka ndababaze, mwariko muravuga ko musaba ko hoshirwaho umugwi witohoza kuri ico kibazo c'ikumira bifatiye kwibara ry'urukoba muri Amerika hamwe n'inguvu z'umurengera z'igipolisi. Kuba Amerika yaravuye mu rwego rw'ishira hamwe ONU rujeje kwagateka ka muntu, ntibizotera ikibazo mu gihe uwo mugwi woshirwaho kugira ngo bakorane nawo?
Twebwe dufata yuko ahari ishaka hazoboneka uburyo. Amerika nimba yaravuye muri iryo shirahamwe, ndicoguza yuko naho iryo tohoza ritorinda riva muri iryo shirahamwe ry'agateka kazi na muntu rishinzwe gukurikira iby'agateka kazi na muntu, barafise uburyo bukwiye mu gihugu bwo gushiraho uwo mugusha. Ntibirinda gushirwaho bishoboye kuva muri iryo shirahamwe, byoba byiza cyane. Mugabo nabone barafise uburenganzira nk'uko babivuze ati batanguye kuvyemera, barafise uburenganzira bwo gushiraho uwo mugwi, cyane cyane kubera Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari igihugu gikunda kuvuga no kwerekana yuko ifise intwaro irangwa n'ubutungane kuri bose. Icyo rero nicyo twebwe natwe dushimikira, turabibwira iryo shirahamwe riraba agateka kazina mu muntu, tukongera tukabwira na Leta Zunze Ubumwe bwa Amerika guverinoma yabo.
Ku batumviriza iki kibazo c'ikumira rifatiye ku rukoba n'inguvu z'umurengera z'igipolisi ku birabure muri Amerika n'abakomoka muri Afrika, baracumva hari abakizi neza bagikurikirana n'abandi bacumva gucyo, mugabe bigasiga kukumva igituma ico kibazo kiriho. Ni kuki hari iryo kumira, ni kuki barenganywa birabure muri Amerika ubusigurira gute batwumviriza bivahe?
Ico no ushobora gusigura nuko igihe ubupolisi bwo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika buva bufise aho buva kure, ni inkomoko ya politiki ya y'ubuja yari isanzwe iriho esclavage. Intango z'ubupolisi no uzisanga intango yayo aho polisi yari gitangura gushingwaho, bashyizweho kugira bashobore kugwanira ama intere y'abari bafise abaja abarasaba esclave, icyo bita patrouille d'esclave. Waba bariko baratwumviriza murazi ingene higeze kuba ingwano entre Amerika yo muri nord na Amerika yo muri sud. Ayo ma leta yo muri Amerika yepfo yo muri sud barondera mu byo bagwanira kugumizaho abirabure bari bafise bari batunze bari baraguze. Bakaca rero ubwo iyo polisi turiko turumva iva rero muri iyo politiki yo kuvangura ubwoko bifatiye kw'ibara ry'urukoba. Bikavuga iki? Bikavuga yuko iryo totezwa ari ikintu kimaze imyaka n'imyaka amasiyekile bihe mugabo canye kiragabanuka buke buke, abirabure bigwanira. Muramaze kumva icyo bita amategeko ya Jim Crow yavuga yuko abirabure n'abazungu n'abera bataja hamwe batashobora kuja mu ishuri rimwe. Icyo nashaka kuvuga rero ni uko byagiye biragabanuka buke kuko abirabure nabo bagerageza kwikukira bagashobora kugwanira amadwa yabo nk'uko muzi droit civil harigeze kuba muvuma ya droit civil yari ivuye mu birabure bo muri Amerika. Mugabo gushika uno munsi turacabona nk'uko urupfu rwa George Floyd rwazirikanye izo nkurikizi zagiye ziraboneka ziva ingene polisi yashyizweho muri Amerika.
Murakoze cyane.
Murakoze kuba namwandutumiye tukongera tugasidira abari ko baratwumviriza.
Ni kuri icyo kiganiro dusorejeho amakuru yacu yo kuri iyi saha. Tubashimire kuba mwaduteze amatwi. Nshimire Fatuma Alimasi Kalala wadufashije kwegeranya aya majwi. Kuri mikro nari kumwe nanjye Edi Rwema, mbasezereho mbifuriza amahoro n'amahirwe.